nabati.
My life is no limit. No limit. No limit. No limit. My life is no limit. No limit. No limit. No limit. Nunca mais a kunda tabona. O munzi murinda mateshwa. Iyo munzi nipata na rugi. Nipata na rugi. Namurinda kubabara. Namurinda nishavu. Akamero muyobozi. Akamero muyobozi. Nanye nkamubera soja. Munzi mbunda murinda abanzi. Agahora mvuga ibigwi. My type, my future. Uruwanje kuyeza mugitondo. My bed is storied. Singubesha musored. Yambeho ntabwo zigera uyumva. My life is no limit. No limit. No limit. No limit. My life is no limit. No limit. No limit. No limit. Ni wowe nshaka kwibonera. Ni wowe nduhura mu mutwe. Umara stress. Stress. Wamfashe bugwate. Gwina shenge ibinda bikunze. Do this. Chabu gufi, chabu gufi. Do this. Unama, unama. Do this. Chabu gufi. Iyo nkunze nafatiyeho. Namiyaga nashyiramo. Namiyaga nashyiramo. Ndakomeza nkwinyegeza. Nayanje, nayanje. Nayanje, nayanje. Do this. Chabu gufi. Do this. Chabu gufi. My life is no limit. No limit.